muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikro ni kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Oriane Itangishaka.
Kaze mu biganiro byacu.
Byishimo kuri twebwe, urabona umusuru w'ilayidi aba ari umunsi w'ibyishimo dusangira n'inshuti n'abavandimwe. Tuba twateguye amafunguro ya special, akenshi abenshi hari ayo bazi nk'ipilawu, akenshi batuziho ariko n'ibindi byose biba bihari.
Uwo ni umupfasoni w'umuislamu mu Rwanda avuga ku bugene biteguriye guhimbaza irangira rya Ramazani. Iyo nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye ari mu rugendo rw'umushikanganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu muri Kenya, n'ingingo y'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi muri Amerika FBI yo kudakurikirana Hillary Clinton ku bugene yavyifashemwo ku bijanye n'amakuru y'ibanga yo mu kazi kiwe yari ashinzwe ku bushikanganji ajejwe imigenderanire wa Amerika. Turayagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI James Comey yatangaje uno munsi ku wa kabiri ku biro FBI vyemera ko bidakenewe ko Hillary Clinton yagirizwa ivyaha vy'uko nimba yavyifashemo nabi ku makuru y'ibanga igihe yamushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatandatu Hillary Clinton yarabonanye n'abajejwe itohoza bibiro FBI mu kiringo c'amasaha atatu kugira baganire ivyerekeye ikibanza co gushiramwo ubutumwa bwa email bwo ku giti ciwe yakoresheje mu mabanga yiwe y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire. Umuyobozi w'ibiro FBI James Comey avuga ko naho hari ivyemezo vy'uko Hillary Clinton ashobora kuba yararenze ku mategeko, babona ko bidakenewe kwa kwirikiranwa n'ivyaha. Amenyesha ko Hillary Clinton yakoresheje ku giti ciwe ibibanza bitari bike bikoresha ubutumwa bwa email bw'amabanga yiwe yari ashinzwe y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Ibiro FBI vyasomye ubutumwa bwose bwa email bugera ku 30,000 mu itohoza ivyo biro vyagize. Ivyo biro bimenyesha ko bumwe muri ubwo butumwa bwarimwe amakuru y'ibanga igihe bwarungikwa. Yamara umuyobozi w'ibiro FBI James Comey avuga ko atavyemezo ko hoba hari ubutumwa bujanye n'ivyakazi Hillary Clinton yoba yarafuse n'impaka. Yamara amenyesha ko we n'abakozi biwe batavyifashemo neza na gato kubijanye n'amakuru y'ibanga.
Tuje muri Afrika naho muri Somalia, abategetsi n'abanyagihugu bavuga ko umuntu akekwa kuba ari umugwanyi wa Al-Shabab yateye grenade mu iduka riri mu gisagara ca Mogadishu kuri uno munsi wa kabiri, akomeretsa abantu 9. Abukar Sheikh Ahmed, komisere wa district ya Wadajir, yavuze ko uwo muntu akekwa kuba ari umugwanyi wa Al-Shabab yakoze ico gitero mu iduka ryuzuyemo abantu benshi acarahunga. Abanyagihugu bariko barasuma ibikoresho byo guhimbaza umunsi mukuru mutagatifu mu idini rya Islam. Uwo munsi akaba ari Eid al-Fitr, uranga iminsi yo kwisonzesha no gusenga ugiye guhimbazwa ku isi yose ejo ku munsi wa gatatu itariki 6 z'uku kwezi kwa gatandatu. Fadumo Zagji, umunyagihugu yabonyesha gitero ahagaze aho yari karadandariza amazi, yavuze ati grenade imaze guturika natangaye cyane, cyandinyegeza nk'umunota umwe hama mbona abantu bashika kuri 9 bafise ibikomere baguye hasi. Ati kandi muri bo harimo umukenyezi yari yibungenze.
Kwindi nkuru yerekeye Somalia, president w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko igihugu ciwe kizosubira kwiyumvira ku migambi yacu yo gukura inteko muri Somalia hamwe inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zotera zija mu nzira nziza. Mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru inyuma y'inama n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko ku murwa mukuru wa Uganda Kampala ejo kuwa mbere, president w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko impamvu nkuru yo kuja muri Somalia kwari ugufasha abanyasomalia gushiraho igisirikare cyabo. Yamara imyaka 9 nyuma yaho ngo ico gisirikare ntikirashigwaho. Perezida Museveni amenyesha ko badashobora gushigikira ibintu nk'ivyo. Yamara yatangaje ko yaganiye ico kibazo n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yamenyesheje ko muri iki gihe abantu badafata minenegwe ivyerekeye igisirikare cya Somalia. Amenyesha ko Uganda izoshigikira uwo mugambi niyo yabona ko umugambi wo gushiraho ico gisirikare uri kurakora. Avuga ko igihugu ciwe kitazokura inteko zacu niyo baba bariko batera baja mu nzira nziza, no kuvuga inzira yo gufasha abanyesomalia gushiraho inzego bakeneye cyane cyane igisirikare cy'igihugu. Uganda yari yatangaje mu kwezi guheze ko ifise imigambi yo gukora inteko zayo muri Somalia mu mpera z'umwaka uza.
Ibitero vy'ubwihevyi vyaraye bikozwe mu bisagara bitandukanye vy'igihugu ca Arabie Saoudite ejo ku munsi wa mbere. Muri ivyo bitero hakaba hari cakozwe mu gisagara gitagatifu c'idini rya Islam I Medina cahitanye abantu bane gikomeretsa abandi batanu. Ahi Medina igitero cakorewe ku kirindiro c'abapolisi bari ku irembo ry'ikibanza ca mbere gitagatifu mu idini rya Islam. Ico kibanza bacita umusigiti w'umuhanuzi. Ni kibanza umuhanuzi Muhammad w'idini rya Islam yahambiwemo. Abayisilamu miliyoni n'imiliyoni ku isi baragendera buri mwaka iyo bagize urugendo rutagatifu baja I Makka. Umushikiranganji wa Arabie Saoudite w'intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko umwihevyi yaturikije iyo bombe yari yambaye nyuma yaho ahagaritswe n'abajejwe gucungera umutekano waho hantu. Muri aka kanya nta wuritira ico gitero.
Radio ya Amerika Washington DC mubandanya kumviriza makuru yo hijyano hino twabateguriye. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cha Israel Benjamin Netanyahu yahagaze mu gihugu cha Kenya n'umunsi wa kabiri mu rugendo arimwo mu bihugu bine vyo muri Afrika. Inyuma yakwashitse mu gihugu cha Kenya, Netanyahu yabwiye abamenyesha makuru ku rugendo rwiwe rugenewe gusubira gukomeza imigenderanire n'ibihugu vya Afrika. Netanyahu atangaza ko akarere ka Afrika kariko karagira intambwe zikomeye mu vyerekeye iterambere. Amenyesha ko ivyo bizogirira akamaro impande zose. Ibibazo vyerekeye imitahe no gufashanya mu bijanye n'umutekano nivyo bizoshimikirwa ko kurushiriza mu rugendo rwiwe. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amenyesha ko igihugu ciwe cifatanije n'ibihugu vya Afrika mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba. Amenyesha ko ari urugamba rusangi. Nigwa rugendo rwa mbere umutegetsi w'igihugu cha Israel agize mu karere ka Afrika mu kiringo c'imyaka 30. Imigenderanire hagati ya Israel n'ibihugu vyo muri Afrika yaratoseka inyuma y'ingwano hagati y'ico gihugu n'ibihugu vy'Abarabu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973. Radio Isi Amerika Washington DC programa ibiganiro vyacu tubirashikiriza imisi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho abayisilamu muri icyo gihugu biteguriye gusozera ikiringo cy'ukwezi kwa Ramazani bari bamazemo iminsi 30. Mu gusozera icyo kiringo mu gisagara cya Kigali cyane cyane mu masoko abayisilamu bari benshi bagura ibifungurwa. Hari ababwiye Ijwi ry'Amerika ko ikiringo barangije cabagoye cyane bitewe n'ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku isoko. Nivyo umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi adushikiriza.
Ni ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri turi mu isoko rya Nyarugenge ryubatse mu mujyi wa Kigali. Abantu n'urujya n'uruza cyane cyane biganjemo abayisilamu bari mu gice gicururizwamo ibiribwa baragura ku bwinshi biteguye umunsi weje w'isozwa ry'igisibo cya Ramadhan. Ni umunsi ukomeye cyane mu Rwanda kuko leta nayo igena ikiruhuko ku bakozi bose. Mu gusoza iki gisibo abayisilamu nasanze mu mujyi wa Kigali barimo guhaha ibintu binyuranye babwishwe cyamere kuko biteguye umunsi wo gufungura uteganijwe kuba kuri wa gatatu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi.
Ibyishimo kuri twebwe urabona umunsi w'ilayidi aba ari umunsi w'ibyishimo dusangira n'inshuti n'abavandimwe. Tuba twateguye amafunguro ya special akenshi abenshi hari ayo bazi nk'ipilawu ni akenshi batuziho ariko n'ibindi byose biba bihari.
Uri mu rugo nyine arabona ko hari ikintu kidasanzwe gihari.
Byose ubuhaho umuyenda abaturanyi ubona bari guhumurirwa nawe urabyumva.
Umunsi wo gusiburuka tuba twiteguye gutuma inshuti n'abavandimwe kugira ngo dusangire.
Mwabiteguye gute?
Tuvuga ngo ni uguteka tugahaha tugatumya abaturanyi tugasangira.
Umunsi wo gusoza igisibo ku bayisilamu uwo munsi urangwa n'ibikorwa byo gufasha cyane cyane abatishoboye. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali wasangaga abantu bari mu maduka acuruza imyenda ndetse n'ibiribwa baragura ibyo bajyana mu mago yabo ndetse banagura ibyo bajya gufashisha abatishoboye kugira ngo bose umunsi mukuru uzabashimishe.
Nkatwa ndo umucuruzi nza namurira nayo bumva ariko nasibye noneho mbinyibutsa wa muntu usabye binyibutsa ko yanzaga kukibabaza kwa amafaranga dutanga yo kufasha abo bantu kugira ngo nabo bahahire imbere uko dusiburuka umukene abagomba kugira ikintu abone. nuta umusilamu n'umukirisitu n'utagira idini aba mukene ukamuzuga mu kumufasha kuko n'Imana ari guhembera
ejo tugomba gufasha abana nk'abana batishoboye abatabonye umwenda tukabagurira twaguze noneho ukamenya abana bo muri quartier kuburyo ubahamagara nk'ejo bavuye gusari ukabaha imyenda bakambara
nubwo abasilamu muri iki gihe cyo gufunga bategekwa gufasha ndetse no gusangira n'abakene abagane n'ijwi rya Amerika ndetse n'abacuruzi bemeza ko kubona amafunguro ahagije muri iki gihe bitoroshye bitewe n'uburyo ibiciro ku masoko byazamutse hari bamwe batangaza ko umubare wabo bajyaga batumira ngo basangire uzagabanuka bitewe n'amikoro make
nawe kirawe rikoze batubwira hanze ntabwo uko yera idi cyukwera izuba
ubukiro kinyanya nangaye hano
cyo kinyanya uri 900
ibintu byazamutse cyane cyane byikubye mwishuro nk'ebyiri ariko kwa ko ugomba gusangira n'abantu nyine wibengagiza byo biciro bitume nibikuze guhaha
namwe muri iki gifungo mwahuye n'icyo cyo koko kibiribwa bihenze
cyane ibiribwa birahenze kuko birahenze byo
bizatuma mwishima umuso gufungura neza
ikibazo tuzafungura
ngose none niwatumiraga abantu ijana kubera icyo kibazo ubwo ntibishobora gutuma wewe ugabanya
eh uragabanya utumira nk'abantu nka 25
mbere watumiraga bangahe
natumiraga nk'abantu 45 cyangwa 50 ego ubukungu bwifashe nabi
biteganyijwe ko gusoza igisibo cya Ramadhani biba kuri uyu wa gatatu umunsi leta itanga w'ikiruhuko mu gusoza ukwezi kw'igisibo uwo munsi usozwa n'isengesho ribera kuri Stade Regional ya Kigali rigahuza abasilamu benshi batuye mu mujyi wa Kigali iryo sengesho rinabera hirya no hino mu gihugu aho abasilamu bahurira mu misigiti yabo bagasenga ni umunsi urangwa n'ibyishimo byo gusangira amafunguro yaba ku bayisilamu ndetse no kuri bagenzi babo mu yandi madini Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Yasumta Kaboyi tukiri mu Rwanda haheze iminsi mike umugambi wa leta y'u Rwanda wo kuduza amatagisi ku mpuzu zamaze kwambagwa zizwi nka cagura utanguye gushyirwa mu bikorwa no umugambi ugenewe guca intege impuzu zambawe ugahaka ryo ibikoregwa mu Rwanda ibindi kuri inkuru turabashikiriza mugenzi wacu na Eric Bagirubusa
uyu mwanzuro wo kuzamura imisoro igamije guca intege ubucuruzi bw'imyenda abandi bambaye imizwi nka caguwa watangiye kubahirizwa mu ntangiriro z'uko kwezi kwa karindwi nk'uko byari biteganijwe kuri gahunda ya leta y'u Rwanda uyu mwanzuro ugamije guha agaciro ibikorerwa mu Rwanda ingaruka zawo zatangiye kwigaragaza ku masoko aboneka iyi myenda kuko yatangiye kubiyanga
umwenda wa caguwa u Rwanda rushaka guca mu isoko rya Biryogo abona ko abawucuruza biganjemo urubyiruko muri aya masaha ya mu gitondo rero bararwanira kugira ngo buri muntu abashe kuba yabona icyo yatahana ni inkomati nyine nk'abakomatira amazi n'uburyo ubona ko butoroshye hano mu isoko rya Biryogo inyamirambo mu karere ka Nyarugenge waramse chef ndakubona nawe waje gushaka icyo gucuruza nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika turi kureba iyi gahunda leta yafashe yo kugira ngo ice caguwa ariko turabona uburyo mumeze hano ubwaje ntibyoroshye iyi gahunda mwayibonye mute
iyi gahunda rwose twiteguye ko ikizaba cyose tuzacyakira ariko ubundi baraduhemukiye kubera ko yari dutunze kandi yari tunze abanyarwanda benshi
ubwo yatangazaga ku mugaragaro ingengo y'imari y'umwaka wa 2016-2017 Minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yavuze ko mu ishyirwa mu bikorwa ryayo hazabaho no kuzamura imisoro ku myenda ya caguwa n'inkweto
umusoro ku myenda yambawe second hand clothes iziyongera kuva ku madolari 0.2 ku kilo kugera ku madolari 2.5 ku kilo naho umusoro ku nkweto zambawe ukaziyongera kuva ku madolari 0.2 kugera kuri madolari 5
harabigiriye inama yo guhunika biteze ku gihe leta izaba yatangiye guhanika imisoro bizababera inyungu kubarangura amabaro y'ibyacaguwa arabona umugabo agasibundi
mega muri makeya ibororo gendo kayishaka kwishaka nago iboneka neza kubera yuko ibiciro byaroriye biragenda bigera kuri naho zifite rero barazi boros kugira ngo ngira imisoro yorire abantu twaranguraga nka 45 bagije kuri 75 yaguraga nk'ijana bagije kuri 5 rero urumva nyine ni ibintu bikaze muri makeya
abakora umurimo wo gucuruza caguwa bari mu ngeri zose by'umwihari ku rubyiruko babwiye Ijwi rya Amerika ko ari ikibazo kuba icyemezo cyabafatiwe cyarahutiweho nta nganda ziri imbere mu gihugu zisimburiye caguwa
umuntu yavaga mu bujura akizira muri abakobwa bagatuburaya bagacuruza imyenda nibayica se tuzabaho dute
izo nganda ziri hehe bega n'iyi myenda tuba turimo kurangura caguwa yigeze kuba mishasha ariko iraza bikadufasha kuyirangura kuri make tukayiha n'abandi bakaya bayambara kandi nabo mu Rwanda bubigaragara iyo yose bambaye ni magazi ni caguwa na bise urabona ni mu Rwanda nabo ari umwanda ariko mu Rwanda nta ruganda twavuga ngo rukora umwenda do qualité ntarwo ntarwo ntarwo
Ababibamo bati guca caguwa byasaba no kubanza guca ubukene bwugarije abatari bake.
Ahubwo caguwa nibayice bazace n'abakene. Gute uko imyenda ni y'abantu baciriritse ubundi. Buri muntu wese ayibonamo. Yabona muri
nyabutaraba yaje gushaka Imana.
Mu mbaga y'abaganire n'ijwi rya Amerika harimo bavuze ko ubuzima nibukomeza gusharira bazahitamo guhunga igihugu mu mugambi wo gushaka imikorere bisangamo.
Tuzajyana yacu nagarikere
wagihunga kabisa ho kugira ngo uje kwiba kuko caguhira mu tsicitse uzaje ugenda mu nzira umuntu agutera icyuma kwaka agatelefoni kawe rebe iyimbaga yaba abantu bari aha hose batunzwe na caguma n'abandi tutabona ahangaha n'abahataje ni caguwa igihugu cyose ngayibaze rero kugira ngo aba bantu bazafatwe ku munwa
gusa hakaba n'abandi batsimbaraye ku masengesho agana ku bategetsi bakuru bashobore kuba bababaye koko
nubanga ubirebye biri mu mutima w'abantu uretse imana iri mu mutima wa 10 abantu baravuga bati imana yakore mu bategetsi bakuru ubundi abantu bakuvuga ngo imana yasanze president wa republika ubwo bose akabyanga niko abantu bari gusaba imana banasenga bakayimusengera nibura akabyanga kikera ko rwose cyangwa rwose banyereka
aba banyarwanda batunzwe n'ubucuruzi bw'ibyambayemo barifuza ko intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko zagira icyo zibikoraho ariko byumvikana nk'ibitagira icyo bitanga kuko mu kwezi kwa kane uyu mwaka madame Donatire Mukabarisa ukuriye abadepite yatubwiye ko ibi byambarwa ari umwanda ibihugu bikize biza kumena muri Afurika asaba abanyarwanda gukoresha iby'iwabo muri gahunda yo kwigira no kwihesha agaciro ariko se ko bakesha amaramuko caguwa nabo ni umwanda
abavuga ko ari umwanda rero n'abandi babiyicariye mu mabiro buri kwezi babazi ko amafaranga yabagomba kuboneka kwa kesaswa umusoro twawe utanze bo bakabona amafaranga niho wangira ngo caguwa ni umwanda ariko twembwe ntabwo ari umwanda kuko turanze twanayitunganye twanayibana bo bakanayambara
uyu mwanzuro wo guca caguwa si umwihariko w'u Rwanda ruhuriyeho n'ibihugu byo mu karere ruje kwisonga mu kuwushyira mu bikorwa u Rwanda ruravuga ko rwatakazaga miliyoni 15 z'amadolari buri mwaka rutumiza hanze ibicuruzwa nk'ibi uyu mwanzuro uje mu gihe inganda zitaragera ku rwego rushimishije mu Rwanda ngo zibe zahaza bene igihugu n'amagingo y'u Rwanda ruracyabona kiridan ni ukuvuga agati bihaganyuza mu menyo nyuma yo kurya kabarwa mu duhendutse rugatumije hanze y'igihugu ehaka bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Turagushimye Erika kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho imishyikirano igira kabiri ihuza abarundi izotangura kuva ku itariki 12 gushika ku itariki 14 z'uku kwezi kwindwi yarusha muri Tanzania nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umwunganizi Benjamin Mkapa yamara gushika ubu Senared yari yasavye gutumirwa nk'urunani nta butumire yaronse kuri icyo giti umuvugizi w'urunani Senared Pancras Chimpai avuga ko atamunywanyi w'ugo runani arekuriwe kuja muri iyo mishyikirano ku giti ciwe kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura yemeza kubwo butumire bataraburonka gushika ubu.
Mbere gushika uyu munsi muri Senared giriteka ubutumire bwo kwitaba ibiganiro n'ibije yarusha ntabwo turaronka.
Ni ukuvuga ko atabwo muzoronka
ikibazo n'umuhuza wa cishura
igihe twagira ikiganiro igihe umuhuza bwahura n'umuhuza yaje kubaraba iburuseli mwari mwambiye ko mufite kizero ko umuhuza azobatumira nk'umuhari Senared ku bwanyu ititagenze neza niki
itageze neza gushika uyu munsi umuhuza niwashobora kucishura kuko ntituzi kuva duhuye amagenekerezo ya 10 n'ya 11 z'uko ikwa gatandatu n'uyu munsi ico bacarahindutse
mwavuze ko hariho abanywanyi burunani Senared bamaze kuronka ubwo butumire abo banywanyi bazokwitaba ivyo biganiro bitekanijwe
abanywanyi bo muri Senared bamaze kuronka ubwo butumire barabidufikirije bafite amakenga kuko bazi neza itangiriro rya Senared bazi neza aho Senared ihagaze kuri icyo kibazo cyo gutumirwa ni nacyo gituma basi bandikira umuhuza bamumenyesha yuko badatumiwe muri Senared badashobora kwitaba ibyo biganiro
mu gihe mutotumirwa n'abo banywanyi banyu batoja mu biganiro ingingo muzofata ni iyihe ikindi kintu umugambi mufise n'uyu
migambi y'urugamba kugarukana amahoro cyane cyane iyo hariko haraba ibiganiro asibyiza yuko ishikirizwa ku maradio urumva maze kushikiriza ku radio yo mugambi urahedukatirwa nabi na cyane cyane ugomba kukorana n'abantu bahambaye nk'umuhuza cyangwa amakungu
leta y'urundi irega urunani senarede ko rukoreshwa n'abanyamahanga aho muhavuga kwiye
twibaza yuko ubutegetsi bw'ubujumbura aho ntibwayibwije bwayikiye umujya nagomba nibutse yuko mu butegetsi bw'ubujumbura harimwo abahoze barongoye igihugu cy'Uburundi abahoze batwara inama nshingamateka abahoze ayigegera by'abakuru b'ibihugu n'abandi banyacyubahiro benshi aha rero icyo ubutegetsi bw'ubujumbura bwo kwibuka ni uko abo bashingantahe n'abapasoni bagize icyo bamara mu buzima bw'igihugu muri bamwe bafashije kugira ngo abo bahangane ubujumbura bashyikeho nibaza yuko buvuga ko ari biburabwenge gushikaho badashobora kwimbira kazuza k'igihugu batarinze gusaba amakungu ko yabafasha kwiyumvira
mu gihe abanywanyi bo muhari senarede baronse ubutumire boja muri ivyo biganiro mu butegetsi bw'umuhari senarede mwufata ingingo zimeze gute
kujya muri ivyo biganiro tutari mu runani senarede ndi nguvu leta yihagiriye ubutegetsi ku nguvu ibujumbura ja muri ibyo biganiro umuntu yirebanga atari kumwe na senarede ni nk'uko umuntu intama yobigiye yishoye mu ntambwe yonyine icyo gihe rero iyo ntama intambwe igira yijya ikayifungura urumva rero yuko atacyo iba irafasha muri urwo rugamba
intambwe zoba ari nk'izihe
intambwe nabo baba bagiye guhura kuko ugiye wenyine hajya imiti ikora ikoranye ugiye wenyine widohoye muri uru runani birumvikana neza yuko ata nguvu na ntoyi uzoba uzogenda zoba afite zo gushobora kugondoza Petero Nkurunziza ngo abohore Burundi yabose abohore Burundi buri mu marira no mu maganya uzo bagiye rero yidohoye muri senarede azo bafite izindi nyungu atari inyungu zo gutabara abarundi bagowe
tukivuga kuri inkuru yerekeye umuhari senarede n'ibiganiro yarusha perezida Sylvestre Ntibantunganya ari mu runani senarede wewe yararonse ubutumire ku giti ciwe nk'uwahoze arongoye Burundi mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuga ko we yipfuza ko na senarede yotumirwa ku giti c'ugo runani atangura avuga uko we ubwo butumire amaze kuburonka
ko general subitumire mugabo bwari ubutumire bwo kuba ku itariki 9 gusha ku 12 ubu rero se yuko ishora kuri ibindi tariki ntibatubwira neza kwako kwaruko bizogenda mu gato turarindiye
muzoshika aho ibiganiro bizobera ryari mbe bizobera yarusha
urumva sishora kumenya ntituzoshika ryari kandi nawe wumvise ngene nyisho zitaratomoka neza ku bwa mbere bari badutumiye kuva kugira ngo tugicenda mugabo bavuga ko 12 amboshayo kandi bano kugene n'uburyo bushikayo babutanze bikaboneka ushikuru rero ivyerekeye itike y'indege ndaza turabona
ariko murafite umugambi wo kuja muri ivyo biganiro
ibiganiro umuntu ntashobora kutabijamwo iyo byatumiwemwo bigatumirwamwo uko abantu babiteguye kandi bavyumvikanye
mwebwe muri murunani senarede ariko amatwa dusumira aba urunani senarede ntigwatumiwe nk'ubwo runani muzogenda muri ivyo biganiro kandi muhari senarede uvuga ko atamuntu numwahurikiye muri gorunani ashobora kuja mu biganiro naho iba yatumiye kugatwe kiwe
ni ngomba yuko iyo umuntu ariko arondera amahoro abarundi bakeneye agira utwigoro twose kugira ngo bafashe gushikira ayo mahoro kandi uwo muntu wese biraba natwe be gusa tuzoje mu biganiro none nabo nyene babitunganya ikanabandi biraba mu Burundi cyane cyane aba bari mu nzego z'ubutegetsi icyo gituma umwe wese ategeza kugira uko ashoboye kose ntabe intambamyi y'abandi cyo rero zipfuza cyane kandi ashyigikiye senarede bavuga bati abantu bose baje muri ibyo biganiro ndibaza mbere yuko nibi bituma bizabirahindagurika biteba ari uko abantu ariko arondera ingene bose boja muri ibyo biganiro.
Mu gihe muja muri ibyo biganiro Senarede yavuze ko ata munywanyi wayo ishaka kwajamwo ibihano Senarede izofata mu nzo vyemera canke muravyiteguriye
ubuze bwa mbere wowe igitaguhaye kuko je navuze yuko umuntu yokora kugira ngo abo bose birabajeyo Senarede rero ijeyo kandi nakubwiye yuko nanje bonumengo igituma ariko birateba ari uko abantu ariko araraba ingene abo bose boshobora kuja muri ibyo biganiro. Icyo kibazo rero rwaje cyo gusubira kwishura ntarabona neza inyishu ya nyuma abari kwategura ibiganiro bamaze gushikako.
Ese ubwa mbere umuhari Senarede usigurira umuhuza n'abahuza ko umuhari Senarede wutumirwa nk'umuhari Senarede barabategetsi barongoye ibyo biganiro cyane cyane umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yaraje mu Bubiligi amasomo yandi barabonana na Senarede ariko murabona ko ubwo butumwa butaje inyishu ikibazo nababaje n'ikibazo gitomoye muriteguriye ibihano byafatwa na Senarede mu gihe mujayo batabahaye uruhusha.
Nanje ndibaza yuko igifitagoha yatayitomeye gusumba ngaho kuko niba n'uwo batarashobora kuvuga tariki n'iyi ni ukuvuga yuko abantu ariko arondera ingene impande zose zikenewe kugira ngo cyose cy'ubuntu cigwe neza zoshobora kuba ziri muri ibyo biganiro. Aho rero no gusaba yuko ikibazo nk'icyo wakimbaza tumaze kubona inyishu ya nyuma izo ivuye muri ko aratunganya ibyo biganiro.
Nacho muzoduha inyishu mwashika hariya ariko ico numvise mu ntango nuko mwebwe muzokufisa umugambi wo kwita ibyo biganiro.
Navuze yuko nshikiye yuko abo muri Senarede wotumirwa nka Senarede.
Ico ni cyifuzo.
Yuko icyifuzo nico ni naho mpagaze uyu munsi. Abantu wotumirwa nka Senarede.
Sylvester ntibantunganya yahoze arongoye Burundi. Murakoze cyane rwose kukanya maduhaye.
Namwe murakoze cyane kwa mabati.
Mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Umuyobozi w'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI James Comey yatangaje uno musi ku wa kabiri ko ibiro FBI byemera ko bidakenewe ko Hillary Clinton yagirizwa ibyaha kuvyuko nimba yavyifashemo nabi ku makuru y'ibanga igihe yamushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kandi naho igisirikare cya Nigeria cyateshije igitero cy'ubwihevyi cyari kigira gikogwe n'abakenyezi babiri babagwanya ibintagondwa za Boko Haram. Umuvugizi w'igisirikare San Kokamsani Osman yahoze yasohoye itangazo rivuga ko abasirikare bateshije abo bakenyezi babarashe barabica.
Prezident w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko igihugu ciwe kizosubira kwiyumvira imigambi yacu y'ugukura inteko muri Somalia hamwe inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zotera zija mu nzira nziza.
Muri Iraq umushikiranganje jejwe intwaro yo hagati mu gihugu arasaba leta ko yotanga imihoho ivyo bikiyongera ku ruhagarara rwa politike rusanzwe ruri mu gihugu inyuma y'igitero giherutse kugigwa ku mugwa mukuru wa Baghdad aho abantu 175 bagandaguwe.
Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yahagaze mu gihugu cha Kenya uno munsi kwa kabiri mu rugenda rimwe mu bihugu bine vyo muri Afrika. Inshuti z'ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwari kumwe kuri mikronange Fidenio Ngabo
na Oriane Tangishaka
wafashe amajwi agarishira hamwe n'ibiganiro twabashikirije n'amakuru ni Innocent Kimenyi. Mwese tubifurije umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.